Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe ku munsi wa kane itariki 13 y'ukwezi kw'11 mwaka w'2017. Muri kumwe na Frederic Monikije. Nuko mubimenyereye, ubu ni umwanya w'ikiganiro muri Sangara. Ibiganiro bizohuza Abarundi kuva ku igenekezo rya 26 ku kwezi kw'11 gushika ku igenekezo ry'8 ry'ukwezi kw'12. Bishobora kuba ari ibyanyuma birongowe n'umuhuza Benjamin Mkapa yahoze ari perezida w'igihugu cya Tanzania, nk'uko byatangajwe n'ibiro by'umuhuza. Urutonde rw'ababitumiyemo ruramaze gutangazwa kandi rurabandanya gushikizwa muri iki gihe. Reka tubashikirize rumwe urutonde rw'abatavuga rumwe na leta batumiwe muri ibyo biganiro. Hariho ubwa mbere na mbere Charles Nditije, akaba bamutumiye ku giti ngo bavuga nk'umunyapolitike, acteur politique. Hariho P ntavyo hanyuma, acteur politique nawe nyine. Frederic Bamvugi Nyumvira, perezida w'ubwambwe Frodebu. Leonce Ngendakumana, vice perezida wa Frodebu. Pierre Claver Nahimana, akaba n'umunyamabanga mukuru w'ubwambwe Frodebu. Aloise Mbarichako, perezida Ranaka. Zeno Nimubona, perezida wa Parena. Gervais Niyongabo, akaba ari perezida wa Fedes Sangira. Anisette Niyonkuru, acteur politique. Chimhai Pancras, akaba ari nawe nyine acteur politique. Leonard Nyangoma, perezida w'umugambwe CNDD. François Nyamoya, acteur politique. Dismas Nditabiliye, perezida wa Desa. Jean Bosco Ndaikinguruki, perezida Kaze FDD. Eric Nkengu Burundi, akaba ari porte-parole umuvugizi w'umugambwe MRC. Alexandre Niungeko, akaba ari umumenyeshamakuru. Marie Louise Barichako, société civile. Pierre Claver Nimbona nawe nyene, société civile. Gabriel Rufikiri, société civile. Karine Kaneza, société civile. Nkuvuga mashyirahamwe ya haranira inyungu z'abanyagihugu. Agaton Rwasa, Emile Magera, Tassien Sibomana, Ngayimpenda. Abo ni ariko mutubazo ntituramenya neza ku butumire bwasohotse cyangwa butarasohoka. Hariho na Chauvin Mugwengezo, akaba ari acteur politique. Na Aline Ndenzako nawe nyine acteur politique. Muri iki gihe rero Abarundi bari mu migambi itandukanye hamwe no mu mirwi itandukanye irimwo urwaruka, abajya politike hamwe n'abapfasoni barabandanya gushikiriza ivyiyumviro vyabo ku vyerekeye ibintu nyamukuru vyihutirwa abanyapolitike bo kumvikana ko kugira ngo Burundi busubire gufata inzira iterambere. Muri iyo ntumbero rero uyu munsi twatumye abapfasoni baronse ubutumire bwo kwitaba ivyo biganiro kugira tubabaze ibintu babona vyihutirwa abanyapolitike bakwiye kuva muri ivyo biganiro bumvikanye ko. Turi kumwe na Madame Alice Nzomukunda, arongoye umugambwe Adele imvuga kuri, akaba kandi yarigeze kuba na vice perezida wa Burundi. Muriwe neza Madame Alice Nzomukunda. Murakomeye?
Neza turaho.
Yego, turiko tuzoba turi kumwe kandi na Professeur Marie Louise Barichako. Telefone ntiraboneka neza, turiko turarondera ku murongo, nibaza ko aboneka mu kanya. Tuzoba turi kumwe kandi na Madame Godelieve Ninazwe, nawe nyine telefone yiwe iracagoranye, akaba ari mugambwe CNDD FDD. Reka rero dutangwe kuri mwebwe Madame mwebwe dufise Alice Nzomukunda, mutubwire mwazi ko uruhara rw'abafasoni muri politiki ari uruhara ruhambaye cyane rwose, kandi ijambo ry'abafasoni ryubahirijwe cyane cyane ku vyerekeye gutorera inshu amatati. Duhe urutonde rw'ibintu byihutirwa mwifuza ko bazogira uruhara muri ibyo biganiro botahuka wumvikane ko.
Kuvuga ngo dutange uruhara, urutonde rw'ibyo abazoja mu biganiro boshika ko kugira ngo biganiro bihagarare canke bihere, nibaza ko bitokoroha cane mugabo ikintu gihambara mu bintu byose y'abantu bagomba kugira ngo batore umuti w'ibibazo biba biri mu gihugu. Nuko habanza kurabwa mbega ingorane iri mu gihugu muri kino kiringo ni ibihe. Rero ku bwanjye ingorane iri mu gihugu ubunya, hari ingorane y'ubukene. Ndabona ko mu Burundi hariho ubukene abantu n'ukuri baragerageza kuvana kora n'ubukene ico rico kintu nyamukuru mbona gihari ibindi n'ibintu bisanzwe n'ibindi by'ubuzima bwa misi yose ingorane zihari n'ingorane ziri n'ahandi hose mugabo ndabona yuko ikibazo cy'ubukene kiba caratewe n'uko habaye uguhagarika imfashanyo amakungu yahora atanga hanyuma bisahirizwa kandi n'ingorane zabaye z'uruzuba rwatse mu minsi yahera ibyo rero byarateye guhungabana gatoyi mu gihugu aho ubona yuko umurundi muhuye uno munsi mubajije ikimugoye ukuri kw'imana kugira yuko ingorane afise ari ubukene gusa
ubwo bukene bwarinjiranye abarundi benshi eka n'abashobora kuba bari bifise mu minsi iheze ubukene barabwumva muri iki gihe none ikintu mwose abanyapolitiki bazahurira yarushanikiye kugira ngo izo ngorane zose zive mu nzira
ikintu boshira imbere nibaza yuko ari ukuraba nyine kugira ngo barari ingorane bafise n'igihe zibatuma badataha kugira ngo bashobore kuganira kuko urabona hariho abavuga bati jewe nibifuza gutaha mugabo n'ibimenya nta mutekano mfise mu gihugu abandi bakagira bati ibiganiro n'ibihere kugira ngo tubumve yuko amahoro ari mu gihugu dushobore gufasha icyo gihugu cy'u Burundi muri icyo gihe rero byo ninzira yuko umuntu yaba akunda Narundi akunda u Burundi ntibucagira ati ibyo kubw'umutekano w'iwanje byo nibaza yuko kugira ngo nshobore kwemera yuko noja kuganirira mu Burundi nkumva ko ndekaniwe nibangirira ikiniki jewe ndafise murumuna wanje cyangwa ndafise umwene mama wacu musaza wacu ari mu gisirikare cyangwa mu gipolisi jewe nibamumpa akaba ari wancungera ubuzima byo kumva ko ndekaniwe ndashobora gutaganira mu Burundi akavuga ikintu cyumvikana gishoboka kugira ngo yumve ko mu mutima wiwe aremye mugabo mu gihe yumva naho adashaka gutaha kuko hari abatabyisiga gutaha nabyo nyine kuko hari umuntu ashaka kuba hari hanze kandi yari hanze amerewe neza niyo ashaka gutera inzitizi ku bandi bifuza gutaha kugira ngo bishobore gukemura ibibazo bimwe byoba bihari ibyo bitewe ubwo bukene bwoba butewe n'amafaranga ava hanze mugabo ubundi bukene butewe n'uruzuba aho ona ibintu bizogenda birava mu nzira buhoro buhoro
mu ntango twavuze ko ibiro by'umuhuza byatangaje kuri ibyo biganiro bishobora kuba ari vya nyuma ku bwanyu ivyo bivuze iki bivuga ko abarundi bazoba bumvikanye canke no ko ibiro by'umuhuza bitumva bishaka kubandanya kugarikira ivyo biganiro
byose birashoboka ibiro by'umuhuza birashobora kurambirwa ngira murabona yuko bamaze gutumira ibiganiro inshuro nyinshi mugabo muri ibyo biganiro inshuro nyinshi ukagumusanga hama hariho ukudadika bamwe agira ati naka kaza sinza ibyo rero bituma umuhuza agira ati we yaraza ati abarundi birabanezera yuko bo kwicarana bagatora umuti w'ingorane zawo mubwo rero bamaze kugira inshuro zingahe mugabo nanone muri izo nshuro akabona yuko atamuntu n'umwe atanga umuti wo kugira ngo bihere ingorane zihari zihere cyangwa batabonesha baterekana ingorane kuri ya yindi ubona uti kuri ingorane niyo irahagaze irahagaritse amaraso Burundi kugira ngo abantu bemere bayikorere ko ibyurumva yuko umuhuza arashaka kugera ahantu akarambirwa mugabo nanone arashobora no kuvuga ati uburi kurarambuka avuga uti nukuri umuntu ari mu Burundi uretse kandi ndakubwize ukuri jewe nkurikije jewe mvuye hanze nari maze iminsi myinshi cyane ndi hanze icyo no kumenyesha nuko uko Burundi buvugwa mu radiyo ku maradiyo amwamwe nuko Burundi buri mu gihugu ko tububona nukuri biratandukanye cyane ku buryo rero umuntu ari hanze yumviriza ibintu yumva ku maradiyo amwami birashobora kumuca intege bikamutera inkokora zo kugira ngo atahe mu Burundi abantu rero bitwa ko bafashe u Burundi bakaca babiraho bakavuga bati nyamara mu Burundi hari ingorane hari ikibazo mu gihe icyo kibazo ntidushobora gufasha abarundi ibyo rero ni bibi cyane kuko igihe hari umuntu ashobora gukanisha mwene ibyo nakavuga ati reka ko nshobora kuvuga abantu bakanyumviriza reka nkorere kuri icyo kugira ngo mbuze abantu gutaha mu Burundi n'ibyaboneka ko abantu badataha mu Burundi bica byumvikana ko hari ingorane z'amananiza maze abantu baca baremera abari mu Burundi bati nimuze muganire mugabo abantu bakugira bati tuganira ku kibazo ikihe ikibazo cy'umutekano niraje tukizaza ikibazo cy'amasezerano yabyo niraje tukizaza eka ibibazo byose ntacyoza bidasha kuganirwako mugabo bemere twicare tukiganire tubiheze kuko nta kintu kidashaka gutora inyishu atamutse kuko hari birareta bikora na leta
madame Alice nzamukunda hari abarundi bavuga ko gushaka guke naho tuvuga ko gushaka guke hamwe no kudashira imbere inyungu z'igihugu ari byo bishora kwa byaranze ikiringo cyose ika byaratumye abarundi bamara ikiringo kirenga umwaka ntibashobore kumvikana ku kintu kimeze nk'amasezerano y'amahoro bupfundika kugira ngo abarundi na bwa bukene bwose mwavuga butoregwe inyisho
nibyo none nibyo nakubwiye nti abantu baba bakunda Burundi bari kwicara niba bakunda Burundi by'ukuri bari kwicara mugabo uko gushaka kuke nuko niko ndakubwira nuko kudakunda Burundi n'ukwikunda ukwikunda kwa cyane agira ati jewe ntarumva inyungu zanjye muri iki kintu bifuma bihagarara byose ndabidadika bifuma bibica aho rero nikudakunda Burundi kuko umuntu akunda Burundi ugushaka kuranyaruka bakubwiye bati muze wicare tuganire uza urirukanga kuko ugira uti icoma nyine tukabivugana bigahera hanyuma rero tugataha mu Burundi tugafasha Burundi kukubaka igihugu cacu hanyuma kikahabwa iteka mu makungu nihano iminsi yose wumvise izina ry'Uburundi bumva izina ry'Uburundi ari intambara gusa
muri iki gihe mwitegure kuja yarusha Kizera mufise ko mu iki gihe hoho hazoba akarusho tugereranije n'ukuntu byagenze muri kahise iyindi mishikirano yabaye imbere Kizera mufise kangana
jewe nibaza yuko umwizero jewe mfise ni uko nk'abantu nabonye ngaha mu Burundi imigambwe nabonye ngaha mu Burundi bose baremera yuko dutegeza kuganira uko kubyemera bose ni intambwe ya mbere twemeye twese ko dushaka kwicarana tukaganira abo bose batumiwe bakitaba akaza tukaganira nta kintu na kimwe kidashoboka ko dutorera umuti nico gituma rero nibaza yuko ko batumiwe bose ubuho nibaza yuko atacitwaje na kimwe cyo bakikiriho kuko nk'amadina numvise mwasomye hari n'abandi benshi numvise mutarinze kuvuga bari ngaha anyu Bujumbura numvise imigambwe yose ndibaza imigambwe yose yanditse mu mategeko narumvise ko yose yatumiwe n'indi migambwe yose yaratumiwe nabo bari hanze naho baba bagira bati nta migambwe bafise nta migambwe bahagarariye mugabo barashaka kubatumira ku giti cyabo nabo nyine bakabatumira nabo nyine bakitaba nibaza yuko yari intambwe niniya cyane ishobora gutanga icyizere mu gihe hoba ugushaka kwabo bantu nta kibazo na kimwe kidashobora gutorerwa umuti aheza bose umwe wese agashikana ikimubabaje hanyuma abarundi bakarara kuko turakuze tukaraba icyo kibazo icyo ari cyo cyose umwe wese ashikirije kimubakiye kimubangamiye hanyuma tukagitorera inyishu hanyuma tugaheza Burundi tukabandanya tukabwubaka
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika turi kumwe na Jonas muri ibi neza muri he Jonas
twete mukayanza mu Burundi
ni izina ry'ikirundi ninde
ningirimana
murasha kuduha icyumviro mufise canke ikibazo mufise
ego nuko kugaruka kwa gutuma aho ya ko abo tutumva ko bamaze gufata ubutumire agende baduseru kiye ariko kimwe cyane na Amerika n'abuga mbaramwe mu nyoro yorera ko bwanye politiki y'abarundi agaragaza ikakwikuramo kumva ko ari babimari no kubona ko barundi dukwiye kubiga ibikoresho byabo abantu ubundi ibihumbi mirongo byahumbi ubona ko bindi biriko biraba ubwazi kugira ngo ashike ibihugu byabo ubundi uri kuri ibyo byose biriko biraba mu Burundi umutekano wagarutse ariko rero abantu baba babwira ngo nimuguriye oya kugira ngo mbaga tuzotahire rimwe ari uko leta y'ubundi yagombye kabiri dukeneye ni ukuvuga jewe nabwira nk'abadamu bari batoke dukira abandi badamu n'abarundi bose muri rusange nageze nabwira neza bacu babanye politiki ntibashimitinga turumuke turarusha ubundi amagume nk'aya amagume dusigaye nayo ibihano badusabiye nuko leta yose umutima abantu politiki ntibashimitinga ni uko barundi twarushe kabisa turonka amahoro kuko nta mahoro ziko ziravuga mukene baduteje ibihano nuko nibyo tutagomba gutuma abantu bari badusabiye ngarusha
murakoze Jonas madame Alice nzamukunda ubutumwa bwa Jonas muvuga kwiki
ndamutahura rwose Jonas ntashikirije avuga ati umutekano waragarutse mu gihugu n'ukuri nabikubwiye na jewe Burundi buvugwa ku maradiyo amwe si bwo Burundi buri ngaha n'ukuri ibintu byarahindutse kandi ngirango n'amaraporo atari makeyi yaragiye arabiserura yuko ibintu uko byari biri mu 2015 biratandukanye cyane n'uko bimeze uno munsi. Urumva rero yuko hari ikintu cyahindutse muri icyo gihe n'abandi bukurusha umutima bakemera ko ibintu byahindutse. Iyo rero uko gushaka uko kwitaho abandi nicyo kibuze, kuko umuntu wese umugani wabo agira ati jewe batampaye ntashoboye kugondoza leta ngo inshiremo intebe sinemera, ntaguma mvugira ahantu ibara riraguye mu Burundi biracika mu Burundi kugira ngo n'umuntu yarasukije umutima wo gutaha ahagarike. Urumva rero nk'ibyo si byiza na gatoya kuba ari ukwikunda kwa cyane, kuko n'ukuri Umurundi wese wobaza uno munsi umuterefone uti mbega mu Burundi n'ingi nta kindi na kimwe akubarira, ukajya kumva umuntu akubwira ibindi bintu akubwira ati atari ubukene nta kindi n'ukuri.
Tubibutse inshuti mwese ko mwese murabandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe na Jean-Marie mwiriwe neza. Jean-Marie mwatwumva?
Yego ndabumva.
Izina ry'ikirundi ninde?
Nitwa Nduwimana Jamari.
Muri hehe?
Ndi Burundi mu ntara ya Bubanza.
Yego, mwe murafite ikibazo cy'icyumviro duga ku ijambo?
Icyumviro nagomba nshikirize.
Mhm.
Ndanezerewe cyane ko ibiganiro bigiye gutangura. Hama kubandanya nako n'ukuri n'umunezero kuko byari bimaze iminsi bitaba kandi abarundi twari dukeneye yuko tusubirana ibibazo bihari bikahava kugira tujye ku murongo w'iterambere. Hama icyo nifuza nuko ibiganiro bizoba nuko mu bisanzwe bazobayoboza badushikiriza ijambo nyamukuru bihumuriza bituma bijya byose byabaye mu gihugu bitumye n'ubukene mu gihugu tuvuga tuti ubu tugiye kuronka gahengwe. Ni ukuvuga n'ibintu bitatu nyamukuru bicarira ibintu bijyanye nuko impunzi zosubira zigatahuka. Hama bicarire kandi n'ikibazo cy'imigenderanire hari habagenzi twari dufise ni ukuvuga amakungu ubu bitagenda neza kandi badufasha mu bintu bitari bike. Abo rero mu migenzo y'ikirundi n'ukuri tumenyereye kubana n'abantu kuvugana n'abantu neza imigenderanire ikagenda neza hama bigaca biherekeza iterambere. Ibyo rero n'ukuri hama abo bantu turazi yuko abo bantu hazuba hari habarorerezi abo Union Europeenne abaserukira oni ayo abo bose batumye ayo maresolution ajara bahama ibya kigwe neza kumbure n'abarundi kuko bababoneki niki kitajanye abo bose nibo bazuba bahari bafashe ku buryo by'ukuri tujye ku ntambwe y'iterambere. Icyo icya gatatu nagomba gushimikira ko nicyo cy'iterambere kugira natwe turonka gahengwe tujye mu bambere urana turi ku murongo wa nyuma bavuga yuko turi mu banyuma mu iterambere bijyanye n'iki tumaze igihe mu njyane. Ibyo bintu rero bitatu bunguri impunzi iterambere imigenderanire myiza n'abavandimwe dusubirane nk'uko twahora by'ukuri nibyo twifuza twebwe abarundi kugira natwe turonka gahengwe.
Murakoze Jonas, murakoze Jean-Marie Ndewimana leka umurongo wa Madame Alice wali bacitse gatoyi ariko umushyanahe Jean-Marie Ndewimana yari kuvuga ko ashima ko ibiganiro bise gutangura vya bimaze igihe kitari gito vyarahagaze akaba asaba rero ko abarundi bova yarusha bagize ico bapfundika eka kugira ngo Burundi busubire gutera imbere impunzi zitahuke eka n'abarundi basubire kunywana. Madame Alice muvuye iko vyo kwishikirijwe na Jean-Marie Ndwima
n'uko ikintu afise burya gihurije ko n'abandi benshi cyane nico gose abarundi nta kindi barindiriye n'ukuri bipfuza yuko ibyo biganiro kandi nibaza yuko nabo bahuza kugira ngo bategekanye iminsi irenga 10 yo guhura kwari ukugira ngo tureke ibyo byaziguru by'uguru by'uko amatugenda tugaruka tudaheza muri iyo minsi irenga 10 tukicara tukavugana ibintu biri ngaha mu Burundi tukavugana mu kuri tudariko turahendana ataburyarya burimwo atabiharuro by'amacenga birimwo n'ukuri tugenda tubihejeje kuko si ibibazo byinshi. Ni ukuvuga yuko abantu bovuga buguruye imitima ibyo bibazo byaca bihera hanyuma impunzi zigaca zitahuka wa mugani, hanyuma abo bafasha Burundi wa mugani bagaca batangura kubufasha, kuko hariho ababihagararika bavuga bati ko hari abantu bari mu mahanga bahunze, ubwo byerekana ko hari ingorane mu gihugu. Abantu bamaze gutahuka kandi mugabo turi kuturumviriza turumva ko abatari ari abatari bakibahora batahuka, baguma batahuka mugabo mu gihe ayo masezerano mu gihe abaganira buganira bakumvikana na byene bigatuma n'abandi benshi bari basigaye mbere n'ababitwaza bohera bagaheza bakavuga bati muri iyo minsi cumi niba mutashoboye muri Abarundi niba mutashoboye gutora inyishu z'ibibazo bihari, ibyo bibazo mwa mwitwa ko mufise mukaba mutashoboye kubiganira ngo mubihezi nuko mutadufa mushoboye kumvikana, ni bya bindi rero bica bibaho bimwe bavuga bati banakana banakana ntibashobora kumvikana. Muganiriye ko mu Barundi tutashobora kugera ngaho onye aho tuvuga ngo dushobora kumvikana, hari ibintu essentiel bintu nyamukuru ngenderwako twese turinda guhuriza ku nuko mu gihugu cyacu hari iteka n'itekane, Abarundi bagashobora kurara bariye, bagashobora gufungura, bagashobora kuronka ikintu kibatezurira kibateza imbere. Icyo tugihurije ko twese tukavuga tuti ngo bari cyo tugishira imbere nta gisivya, twebwe tugaheba umwese agaheba inyungu ziwe bwite mugero aba yuko tutazova duhejeje kumvikana ku buryo igihugu kitasha gifata umurongo w'iterambere.
Tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika, turi kumwe n'undi munywanyi w'iradiyo Ijwi rya Amerika. Rene, muri Beneza? Muri Beneza, muri hehe Rene?
Turi Makamba.
Ni izina ry'ikirundi ninde?
Mugabe.
Mugabe Rene, duga ku ijambo ikibazo cy'umviro.
Nagira nange yari nk'intererano
yego
waba bantu bafite ubutumire kujya mu biganiro ya Rusha ebo kuri icyo oye arahite iminsi hafi imyaka ibiri turi mu njyana, Abarundi barahunze abandi barahangara abandi baricwa, hariho n'ababorezwa gufa ubwo guterereza cyo kimwe n'abandi bari mu busho butandukanye by'ukuri twe Abarundi turarushya imvano twajya duhaye ku kwe kwa leta, leta ntiyumve akamo k'abanyagihugu, yumva amarira turimo, yumva ubukene butugarije turimo, hamwe gutanga amananisa yumvikane n'abanyepolitiki bari hanze bari mu rwego sinareti na sinareti nyemereje gutanga ibintu by'amananiza by'inzitsi bariki gushyira imbere inda yabo, twe abanyagihugu turarushya tumerewe na byanze mu bindi bihugu byose byo mu karere tugeze ku rwego ruhanitse rw'iterambere. None natwe uko gushya batura ibiziga mu nzuzi, batura ibiziga mu mabarabara, batura ibiziga ijya n'ino atandukanye, ibi bintu biratubabaza cyane abanyagihugu. Abayobozi b'abanyepolitiki bafite ubutumire ubu twajya tubasabe dushimitse bibagire ibibatandukanye, bashyire imbere neza y'igihugu, bagende by'ukuri bafite umwanya ukwiye kuzoronka umwanya wo guharira ibyicaro bya politiki by'ubuvanga ibyo nzoba ndi kimwe ibyo nzoba ndaha batiragiye bibuke uko Uburundi bwababyaye kandi bateza kubutera iteka. Abari hanze nibahungure, abanyepolitike bitwa ko bari hanze nibaze bateze imbere igihugu cyababyaye, izo mpunzi zigorewe za Mahama, za Nduta, za Rusenda muri Congo, za Nakibari batahuke aze twubake igihugu cyacu nako dushyike ku cyanze ry'abandi. Murakoze n'icya nimwagira sabe abo bantu batumire ngo kubanda.
Murakoze Mugabe Rene, Madame Alice Nzamukunda, akamo gakomeye cyane rwose gatanzwe n'umunywanyi wa Radio Ijwi rya Amerika. Mugabe Rene, turazi kwa fasoni nkuko twabivuze mu ntango bafise uruhara ruhambaye cyane rwose kandi bafise ijwi rishika kure, ikintu ku ruhande rwa faso ni mutekanya kugira ngo mujijure abo bantu bavuga ko benshi bashyira inyungu zabo imbere niki
gonda ndabakenguruke no kuri abantu bariko barahamagara ku murongo, ndumva ko bose banyotewe yuko ibi bibazo abantu bariko baravuga ibyo biganiro bidahera ku cyose, ndahanyuma rero tugafata iyindi nzira. Nibyo rwose nibyo kandi ndenda bashimira no kuri Abarundi umwe wese ahari baje barabwira abo bantu bagomba kudadika, abari bo bose abari leta ya dadika yabari abandi b'abanyamigambwe badadika, umwe wese mu mutima wiwe arabigihugu ntarabinyungu ziwe, ariko barabivuga kuri abenshi no kuri badadika badadikira ku nyungu zawe. Nta muntu n'umwe ngaha adadika ariko ashira imbere inyungu y'umunyagihugu, umuntu ariko ashira inyungu imbere inyungu y'umunyagihugu ni kuri abatora umuti w'ingorane zihari. Nk'ubu rero byane inzira yuko ibyo kwibaza ati jewe ndereza kudadika gushika bangiriki muri leta ndabapfuka nikibanshire muri iki kibanza n'ukuri ku Imana bariko baritira umwanya atari kugonda kwegura ubudahera ingorane zihari nta kintu na kimwe bashaka kuba bariko baratera nico bituma nk'abo bantu barundi bariko barabisaba n'ukuri abo banyepolitike tuzohurira hanze tuzohurira Arusha bamenye yuko Uburundi bugeba ico twe dushaka kububa nitwashaka kubusha buzusha nitwashaka kubwubakika buzokubakika n'ukuri abarundi bazoba bari Arusha nibambwire ko mu minsi 11 bizokwanka yuko bumvikana bazoba ari abarundi badashoboka ahubwo bazoshobora no kubatera ibyatsi bazoba berekanye ko badashoboka nta ngorane na zimwe ziri ngaha mu Burundi zishobora kwicarira iminsi 10 irenga ngo tuve tutayumvikanye ko hazoba harimo bimwe bitamu vezefa hazoba ari kudashaka hazoba ari kudadika hazoba ariho iyindi migambi yihishije inyuma yabyo nico gituma rero nk'ubuze ndafite n'izero rwose yuko iyo minsi baduhaye no kuri nibaze ko nabo nyine baziyumviriye bakavuga tubaho ubwa nyuma iyi minsi bakayimara bagahaguruka tacu bashitseko tuzosha tubaheba
hari n'ikibazo
berekanye ko badakunda igihugu cyabo
madame Alice Nzomukunda hari n'ikibazo gihambaye cyane rwose gushika ubuturamenya ko kiramaze gutora inyishu umuhari senared utatumiwe nk'uyu muhari bamwe muri uyu muhari bakaba bavuga ko senared idakwiye kwitaba izo zone zishobora kuba ari ntambamye kuri ibyo biganiro mu gihe senared itokwemera ko kuja muri ibyo biganiro
bo mwigeze gukoresheje mu gushaka guke ariko nk'iyo umuntu akubwiye ati jewe naho bazontumira sinzo kwitaba we nk'uwo muntu yumva abakeneye amahoro mu gihugu nta muntu ashaka kuboka kuvuga ngo naho bazontumira sinzo kwitaba mugabo jewe nizere yuko umuntu wese yatumiwe agiye kwitaba kandi kira noneho kare bavuga ngo badotumira imigambwe gusa mbwa nibitse yuko mu mazina bavuze ntibatumira imigambwe gusa hariho n'abantu ku giti cyabo batumiwe murumva yuko bagerageje gushira inguvu nini kugira ngo uwo wese bafite icyiyumvira avuga ko ashobora gushikiriza cyo tuma dutera imbere dutera iyindi ntambwe imbere ati nawe nyine najya gishikiriza icyo ni ikintu kiza cyane dukwiye gushimira abo bantu bariko barategura ibyo biganiro ni ukuvuga rero ngo abo bose bari gushobora gushikiriza ikintu ko batumiwe bakaba babyo baba bihajya twizere ko bageza kuko batajeho nibaza yuko bazaba berekanye aho bahagaze bazaba berekanye urukundo bafitiye abarundi rwarigo nibaza rero yuko nibashika bose tukicara bakavuga ibibabakiye tukavuga ibitubakiye twese tugashira hamwe tukavuga tuti igihambaye nuko umunyagihugu hariya mu Burundi aronka amahoro iterambere rigatangura mu gihugu mukuri ku Imana genda zimeze yuko tuzumvayo twumvikanye mukabona tutumvikanye ahubwo yaba bishoboka yaba ari ibyo nsaba jewe kubyiwanje ahubwo bishize kumbonesha kure bakabishira no ku maradiyo ku buryo ibiganiro twa tuko turagira umurundi wese ariko aravuga bakamwumva amajambo ariko aravuga niho bomenye umuntu by'ukuri umuntu akundi igihugu n'ugomba kugita mu manga kuko agishi bazotangahura kuko bazosanga hari abagomba kudadika mugabo ntibamenye ko abarundi bariko barabumviriza imiliyoni 10 z'abarundi zikorera barabumviriza ibyo ariko barashikiriza ndaje neza ko abarundi bazogira isoni bakabwinga ivyo bakakubwira ngo twakigiye gucaka
tubibutse inshuti mwese ko muri komarabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi rya Amerika turi kumwe ndayishimiye muri we neza ndayishimiye muratwumva
ndenshime Guillaume
murafite ikibazo murafite icyumviro muri hehe
mbanje gushimira umutumire wacu
yego
no n'icyo biganiro bigira bibere nk'iyarusha n'ukuri n'ukuri we nkatwe nkatewe niyumvise nakaba yuko byaba ari nk'umusoba bari gutorera umunsi wa nyuma kuko hamwe bitogenda gutyo Uburundi buzokwama bumeze nka cya gihugu biba baravuga cya Zimbabwe ku buryo ata Uburundi tuzigera dushikana mpaka nyine turinde dushika ku muhero w'isi ariko bumeze ni ukuvuga rero nk'abantu barimo baravuga ngo nta makuru ngo nta haracyari intambara mu kuri intambara yaragabanutse kuko zendanje ndi umwe mu bahungutse muri Tanzania aba nabo bakibivuga ku mugani w'uwo muntu nabashaka kuguma kandi babandanya Uburundi babuca mu manga nuko murakoze
ndayishimiye Guillaume icyumviro cya ndayishimiye n'icyumviro madame Alice Musa nabashikirije hari ikibazo gihambaye cyane rwose madame Alice umurwi w'abarundi bavuga ko atatumiye muri ibyo biganiro urwaruka nabwo nyine rufise uruhara ruhambaye cyane rwose ku bwanyu ni kuki urwaruka rutatumiwe muri ibyo biganiro
sinabimenye kuko sinzi abatumi wabari bo mugabo nabo nyine barafite icyo bari gushobora gushikiriza bada yuko iminsi taragenda bogerageza guca mu nzira zose zishoboka kugira ngo nabo nyine bashobore gutumirwa kuko birahambaye bundi rwaruka nabwo nyine barafite inkosha gushikiriza bagafasha bagaterera mbere bakanadukebura twetwikwa ngo turakoze imbere yabo bakadukebura bakatubwira bati mbe Burundi mushaka kudusigira no Burundi busagute mbe muri mwabandanya muri zengane mugiye mutwereke ko Barundi mudashaka kwicara ngo muhuze ijambo mugende mutore umuti w'ibibazo by'u Burundi ahari ibibazo by'u Burundi bidashobora gutorega umuti na bene Burundi nukuri bakaza bakatubarira bakatubaza bakatubaga ati mwe mugomba kudushigira igihugu nyabasi mugire mutubwire ko Barundi mudashaka gutora umuti w'ingorane zanyu ibibazo nyine by'uko tugiye kwa amategeko turatabaza amakuru iminsi yose harageze ko Barundi bashobora gutora umuti bunyine bakaganira bunyine bakashika kunuje no kuri narashinge je nagiye mu biganiro kangahe ngaha anya cyari bitegekanije ngaha mu Barundi nkuri je natangaye twarahuriye ingo bukayanza umenye icuro zibiri abarundi bari bonye atawundi munyamahanga n'umwe arimo umuntu ahagarariye amajambo ari umurundi abarundi bagashikiriza ingorane ziri mu gihugu bagashikiriza inyishu z'ingoro z'ibibazo babona uko inyishu byotogwa kandi bitabigogwa none ibyo bintu bibujya bibyanka gute iyo turi hanze cyangwa gute dushaka kuganira ngo duhure ni ukuri abajene urwaruka rurakwiye gutumirwa nabwo nyine niba barabibagiye nibabatumire baze nabo nyine ahubwo baze ahubwo batubagira sinabona nyine mutwereke mwebwe inyishu mubwire mutorere igihugu cyacu iyo ariyo
nkuko twabitangarijwe n'umunyesha makuru ubutumire bwari bukibandanya gusohoka umuntu arashaka kwizera rero kuri rwaruka rushaka kuzoba rurimo ubu turi kumwe kandi n'umuntu munywa ni radio ijwi ya Amerika ndi kuri yo miriwe neza ndi kuri yo muratwumva
ego ndabumva
muri hehe
n'igisagara cha Bujumbura
murafite ikibazo murafite cyumvira
ego gambere kwa rugushima ibitandiro bisiye gutangura abarundi baranyote wa mahoro umve binabiriya abarundi bari hanze nabandi twifuza ko nabo ko babona mu Burundi cyuko turubaka igihugu ashimira n'umutumire kuziyumviro yari karatanga hanyuma kintu cya mbere je no kugura abanyepolitike twabye tubona kuva na kera igihugu cy'u Burundi hama hariho kukudadadumwa kwegera ku nyungu zi cyo bashaka nuko aba bari hanze bakumva ko botaha tukubaha igihugu tukaraba ko iyi nzara yugarije abarundi yogabanuka kuko nk'abantu bato bato ikiduhanze si ibyo bibanza bya politiki bo bashaka twihangiwe n'inzara ubukene ukubura akazi kugwaruka ivyo dushaka ko hanini boshyira imbere rero twashaka ko boza batubwira ijambo ry'ihumure leta nayo ikerekana ko abo bantu bari hanze nabo nyine ara barundi kaba ikabereka neza ko mu gihugu cyabo boshika bakisanga ndusubire kumva impunzi hanze guko imyaka n'imishi kuva amaleta yagiye akurikirana hamwe hariho ku gushyira imbere inyungu z'umugwi wabo ahanini rero ko niko kamonotera twizete wari umwizero twiteze muri ibyo biganiro kugira twumve ko twokwiruhutsa tere imbere tubaka igihugu cyacu
murakoze ndi kuri yo icyumviro mushikirije ni icyumviro gisana n'ibindi by'umubiro byashikirijwe madame Alicenza Bukunda mwavuze ikibazo gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abanyapolitiki bo kwibaza cyane cyane eka abarundi mwavuze mwateye akamo gasaba impande zose kureka kudadaza mbega nk'abanyapolitiki ku mpande zose boja muri ivyo biganiro bakabandanya kudadaza ntibishobora kugira ingaruka mbi cyane rwose igihe bazosubira kurondera amajwi yabo banyagihugu muri iki gihe bugaranywe eka bageramiye cyane rwose n'izo ngaruka zose mbi z'intureka politiki yabaye mu Burundi harimo n'ubukene
gucane je nimvira yuko abarundi abari bo bose ndibaza ko bashobora kuba ariko barakurikirana iki kiganiro kandi bakurikirana ibiganiro abarundi bakunda kugira murumva ko abantu bose bafashe ijambo bagira bati nibaganira abanyepolitiki baheze ibaheze kugira ngo ibindi bikorwa bibandane nuko ingorane bafise mu muco barundi nuko twobandanye totera intambwe imbere nta kindi kintu abarundi kibaragishinga nayo byo kuvuga ngo byo ntabyo muri leta ntaba mfite ikibanza ibintu bituma bihagarara nuko ibyo bintu babireke nico bituma nari navuze kare ntiyaba bishoboka yaba ari jewe nateguye ibiganiro no bishize kuri radio na televiziyo kugira ngo abarundi bose aho bari bumve umwe wese wo muri politiki yitwa ko baserukira bumve amajambo ashikiriza ajyanye n'uko agomba kumufasha kugira ngo dutore umuti w'ingorane ziri mu gihugu ko bibacereza kuzokwitegurira amatora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri nibyo nyine regaye nibatashobora kumvikana ngo bavuge bati ubu rero reka ibisigaye tujye kubibandanya ibya mu Burundi ejo ni mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani amatora n'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ubwo umwe politiki atihuta gutaha ngo ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bimusange Burundi uwo umwe politiki abwira umbwira yuko akeneye amatora mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri ntibambeho jewe sikubyemeza politiki yumva koko ashaka kugeza mu matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri agira ati iminsi iranjanye ahubwo reka turabe ikintu cyonyaruka cyonguma ntaha mu gihugu n'ingoga n'ingoga kugira ngo ngende nitunganye ntunganye abanyamugambwe banje kugira ngo ibyo dukore amatora nshobore gutera intambwe nanjye
ariko madame Alice Nabukunda nk'abanyapolitiki badatahuka muri iki gihe kenshi na kenshi bavuga ko umutekano wabo uba utubahirijwe ahamu bavuga ko
twese niko twahora tuvuga twese niko twahora tuvuga muri radio yuko uko tubyumva nibyo nari ko ndakubarira nti Uburundi twumva ku maradiyo si ubwo Burundi buri ngaha kandi mwarabyutse no ku maraporo hari amaraporo menshi yasohotse avuga ati ibyo twari tuzi mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu byarahindutse shoraje kurugero rw'uno munsi umuntu rero yumva ko afise ingorane y'umutekano arabishikiriza akavuga ati kugira numve ko ntekaniwe jewe nimungirire ibi n'ibi 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 avuga ati jewe nimumpereze abasirikare cumi batanu cyangwa nimureke jewe ndabicaguriye kuko ngaha mu Burundi abarundi bose turazimanye iyo wumva naho wowe udafise mwene wanyu ari mu gisirikare cyangwa mu gipolisi ntubuze na mwene se wanyu ntubuze n'igisanira ari abantu b'inshuti yawe hakabura n'umuntu ntiwobura n'umuntu n'umwe wo kwizigira ukavuga uti jewe nibampana kanonaka bakaza kumfungera jewe nzi kumva ko ntekaniwe ndashobora gutaha mu gihugu ivyo vyo nibaza yuko ari ibintu bishoboka ni leta ntiyovyanka nibaza yuko na leta nayo nyene itoshima yuko abantu baguma hanze umuntu yumva yuko adatekane bavuga ati jewe umutekano wanje numva udakwiriye bakamubwira bakamuha ubwo uburenganzira bw'uko yitorera umuntu ashobora kumuhagararira kumucungera kuko burya umugani w'abantu kera baba bavuga ati burya ibintu byose umunsi wo kubaho n'umunsi wo gupfa ku muntu n'imana yonyine iwuzi twese turamenya duti umuntu apfa umunsi we wageze mugabo nk'umuntu turagira ubwoba umuntu arashaka kugira ubwoba agatinya mu gihe ufise ubwo bwoba rero si ukuvuga ngo naho wowe ufise abasoda cumi cyangwa mirongo ibiri ngo niho utopfa oya mugabo kubera yuko umuntu ari umuntu ubwoba bw'umuntu bwamaho ntikikubuza yuko ugaragaza nawe kugira akantu ko kwicungera gatoya ukavuga uti jye ninaro nk'abasoda batatu cyangwa bane cyangwa abapolisi banakana banakagenda ndakumva ko ntekaniwe ndashobora kuja mu gihugu nibaza ko icyari ikibazo gishobora gutora umuntu
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Elize mwiriwe neza
mwiriwe cyane
mwiriwe muri hehe
igondi mu Rugombo
mu izina ry'Ikirundi ninde
ningenda kuri iyo
murafite ikibazo cy'imvira
ego narifite ikibazo wangira n'icyumviro
ego
mere gucyumviro kuri ibi biganiro buca bitangura kuri tariki ya mirongo ibiri na gatandatu ndashimye hoho yuko abarundi bongeye gusubira kujya kwicara hamwe ego nkaca mvuga ku bijyanye n'ubutumire hari ukuntu urwaruka rutarabonka ubutumire nubwo tutarahebura ubutumire burashobora kuboneka mu nyuma ariko abatanga ubutumire bwo kwibuka yuko urabye ibintu byabaye mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu burya urwaruka nirwo rwagize uruhara runini mu mabi yakozwe aha mu Burundi nigo gwakoreshejwe abanyapolitike nigo bisunga mu gukoresha mu mabi atandukanye rero je ndabona umenga ugwaruka hamwe rutoronka ubutumire kandi rusari uko bisa yuko arigo gwakoze cyane mu bintu byose biriko bivugwa ku Burundi n'umenga ubutumire bwoba butandwe nabi byo kosogwa ariko kandi naho nkaca nshaka kubwira ugwaruka ntitugume dusaba yuko tutumigwa gutumigwa ni kimwe no kugira ikindi tuba twicareye ko nga mu Burundi kuko gutumirwa gusa kugenda hariya ngo tugiye mu biganiro atacyo ko dufasha igihugu mu bikorwa by'iterambere ndumumenga bwoba ari bwa butumire bwo kujya gusaba ibibanza ego nca mbaza uyu mupasoni yarise ati none ni giki bagiye gufasha muri biganiro ni giki bazosaba mu kugira ibyo biganiro ko bigiye gutahukana mu Burundi ni giki bagiye gufasha kugira bose bazobyiyumvemo yuko bashobora gutahukana ibiganiro mu Burundi bumve yuko abanyepolitike bose batekanye ego acha nera era akanuze mbundira kagohe abavuga yuko bari mu batavuga rumwe na leta nisunze ku ijambo uyarongoye na leta yavuze yuko ngo twari tuzi yuko twotumirwamo na 10 cyangwa 15 ego no vuga yuko boreka gukorera ku bintu bya solidarite negative kuko uri kumwe n'inkozi y'ikibi ntago gendana nayo ifo yuko wivugira no vuga yuko muri senarede aboronka ubutumire ukwabo akari bwa mugwe genda bona umengaboza mu biganiro kuko ibyumviro byawo bizaba bikenewe bareke kuvuga yuko badatumiwe na senarede ngo niboza mu biganiro kuko senarede irimo abantu benshi
bazondego isozera
ego kuko senarede irimo abantu benshi hariho abaronderwa n'ubutungane bw'igihugu rero bavuze yuko bataronse ubutumire hamwe batoje mu biganiro iya handi nyene uzosanga n'ibyo biganiro ikizovamo kizokwama giteringorane kuko hari abazovuga ati twebwe ibyo biganiro aya masezerano yashitswe ko tutarimwo niyo ntererana nari mfise
murakoze Elize murakoze ngenda kuri yo Elize ariko imbere yuko mpijambo madame Alice nzokunda kugira agire icyo avuze kujya mushikirije mwavuze ko ibiganiro bizotahukanwa mu Burundi iyo nkuru ntayo tuzi twebwe kandi iyo nkuru ntiratangazwa ntawo ifatira ko rero madame Alice nzokunda ibyimvuye bya Elize ngenda kuri yo mubivuga kwikiratangwe avuga cyane cyane kubyerekeye urwaruka rushobora kuba tararonka ubutumire icyo kibazo mwakivuze ariko yashikije n'ibindi byiyumviro mushobora kugira icyo mvuze ko
ego yavuze birumvikana barasaba yuko botumirwa kandi mugaba kongera agakibura n'ugwaruka ati ntimuhagarare gusa gutumirwa ni kuraba mutumirwa kugira ngo muje guterera isi kuko nicyo gihambaye hari abantu benshi baba bagira bati batantumiye batantumi mugaba ukaraba mbega intererano yagiye gutanga bamutumiye n'intererano ni barabe yuko koko bavuga bati kuri ibi bibazo by'u Burundi kuri ibi bibazo bihanze abarundi je intererano mutanganiye batampamagaye ngo ndayivuge muno mu gihe busanga batabahamagaye ntibareke gukora urwandiko ruvuga ibyo bo bipfuza ibyo bo baterereye bagira bati mwe muri mu biganiro nyabuna muri atwigira iki kibazo muje mugifitiye inyishu nibaza yuko rero atamutwishibe nibaza yuko bazobatumira baramutse batabatumye naho nyene nkuko Elijah yabasabye ntibibatere ntibibacu intege kuko baguma bakenewe mu gihugu barabe bati twebwe gusa nibatugira iki kibazo naho tutoba duhari mu kaki twigira ibyo neje ubundi tutumbaye ko tuba dutekanwa hanyuma rero icuma utaba umuganya avuga ati none kugira ngo bigende neza intererano kugira ngo bigende neza byo ugenda gute je icyo niyumvira nuko ntabivuze kare nuko tuganira mu kuri nabizaje abantu bose bazo bari kwaganira bazo baganire mu kuri ataburyarya burimo baganira atagucengana kurimo baganire atagutegana imitego birimo baganira atagushira imbere inyungu z'abantu birimo mugiye tujyoganira muri iyo nzira dushira imbere umunyagihugu ari mu Burundi dushira imbere tuvuga ati igihugu cyacu kironka iteka ni ukuri ndababye yuko jewe ndafite umwizere na cyane cyane ko baduhaye iminsi myinshi cyane yo kuganira ni ngombwa tujyobaye dutongesha abavuga yuko batazi kwitaba ni ukuri ko Imana ntibaza ko abantu bajya bariko barabumva umuntu atumiwe ntiyitare kuko kuva na kera narindi nta muntu yahamagarwa aho ariko aravuga ijambo ngo yange kwitaba nayo kuvuga ngo uraharura ibitigiri ni kuri je nashimye kubona bahamagara imigambwe yose iri mu gihugu mugabakongera ko batema naka naho adafite umugambwe naho atamugambwe arongoye turibaza ko afite interano ashobora gutanga nawe nyine nazi bakamutumira none wo tuvuga ngo nanaka rero ngo ko bantumiye na je ngo mbwana naka n'umutumire kumbe uwo nakari gituma baba batamutumiye wewe nibaze uko ibyiza yoraba ati bantu ni kandi cyicyubure cyangwa gitani cyakanaka ko kanaka taje mugabo nkabanze zihungire ziwerekana jewe nzoheza ndabimushikiririza mugabo igihambaye dushobora gutonga
bashaka
kwitwa igihambaye ariko twege tubikora twumva mu mutima yuko dushaka kwingorana ibyiza gihera
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumiriza iradio ijwi ry'America turi kumwe na Sylvain mwiriwe neza
mwiriwe
Sylvain mwitwa nde izina ry'ikirundi
nitwa Harimorugira Sylvain
Harimorugira Sylvain duga ku ijambo ikibazo
nari mvise intererano ngomba gushikiriza erekeye ibi biganiro bizoba vuba
yego
ku ntererano ya mbere nashaka gushikiriza nashaka kuvuga ku byerekeye hari abanyepolitiki badusamaza badashaka yuko dutera intambwe abanyepolitiki bavuga yuko batazoja mu biganiro biraboneka neza neza yuko ari abanyepolitiki bashaka amagabura nyama abo rero nibaza yuko abarundi b'umutima bahagurukira hama bakabiyamiriza yindi ntererano nashaka kuvuga niyerekeye abajene bona jende murunganwe rw'abajene twohindura ivyiyumvira tukahindura mentalite kuko benshi batwagwa na nyabahururu tugiye kuraba nk'imigumuko yabaye wasanga abazasutsemwo muri iyo migumuko benshi barigiriye mugabo bakabasiga mu Burundi ugasanga n'abajene ariko baramwibiyayura mutwe bariko barajya mu mfumbi zitarizo rero abajene cyo nobahanura reka duhindure ingendo hama twite ho gukorera igihugu igihugu kiracadukeneye kuko abo babi dusukamwo kujya gukora ibintazi bo ejo cyangwa hirya ejo siho bazobabari rero abajene dukore ibyo guserukirwa n'ibyo cyari ngombwa yuko duserukirwa kugira ngo natwe ibyiyumviro bimwe bimwe bize birashikirizwa
murakoze Sylvain murakoze Sylvain madame umushya na he Sylvain aravuze ikibazo gihambaye cyane kose madame Alice Nzomukunda ikibazo gihambaye cyane kose kivuga ko abantu bakwiye guhindura ingendo bisa n'icyumviro mwari mwashikirije kivuga ko kugira ngo ibintu bize bigende neza aho mu biganiro muzabuca mujamwo hakwiye kuvugwa ukuri me ikintu ukuri ni ikintu cyabiki gakuka cyane gose mu biganiro abarundi bamyagira bavuga ko bakwiye kuvugana ukuri ikintu cyo tuma iyo ngendo ihinduka cyane cyane n'imitima y'abarundi ihinduka kugira ngo bashire imbere nko kumwe mwabivuga inyungu z'abanyagihugu niki ikintu cyo kurwa kugira ngo ika abarundi bahindure ingendo niki ibibazo bafise nko mwabivuze ntabwo ari ibibazo bihambaye cyane gose batoronkera nyisho
ibyo ibibazo biri mu Burundi si ibibazo bidashobora gutora umuti ukuri nako n'ukuri nibaza ko ari kaniko umuntu ni volonte ni gushaka kumwumwe burya iyo umuntu atari byarya atakandi kandi akabona tujewe nina reka reka ibyanze ndabireke byema ndabeko nuvuga ibira aba benshi ibyanze bwite burya iyo ukoreye ineza benshi nawe w'ineza yabura kinduka yironkamo kuko nta kuntu benshi boronka ngo nawe mburonke ukuri nako rero n'ukuri ni kintu cyane cyitwa Burundi kutavuga ukuri ugiye baraba rere ingorane nyinshi twagiye Burundi bwagiye buracamo ubwinshi byari bifatiye ku bintu by'ibinyoma ubwo rero tudashobora kwemera ngo bitangure kugendera mu kuri ikintu ukivuge iyo cera ubwe ko cera iyo cira ubwe ko cirabura n'ukuri ku Imana ibintu biteye ubwoba none nk'umuntu no guhamya karorero umuntu w'umunye politiki ari ngaha mu Burundi ari muri opposition no kuvuga ngo ari muri bamwe batavuga rumwe na leta akaba ataha mu Burundi aba mu Burundi amanama yose bakorera imigambi arayitaba agashikiriza ibyiyumviro byiwe atawuntumwe amuri yugwara mugabo akakwemeza neza yuko ataburyo nabumwe dushobora kuganira tutagiye kuganirira hanze ngo umuntu ushobora kumbwira ko ari umuntu avuga ukuri cyangwa abari kwanabloka ntabashaka kuhagira abandi bantu bataha mu Burundi abashaka kubinyakamwe wenyine bimwe bavuga ngo ubwirya by'inka ni ukwirimwe nibaza yuko n'ukuri bakwiye kurengera ibintu bimwe iyo bari ko baravuga tukabwirana kuti nawe aho urarengeje urugero ibyo uri kuravuga sije wowe utaha mu Burundi ukaja hanze ukagaruka ugataha mu Burundi ukavugira ku maradio ngaha mu Burundi atamuntu numwe gukunyirwara muba kuvuga ngo abandi ngo yangoreka ngo nibitaye mu Burundi ngo reka tubananye tujya tusagandira hariya hanze ngo uko ngo oya aho uri kurerekana yuko hari akantu ko kwikunda kumbura yo utundi tumwe kurarondera kuko iyo ushora kuba uri mu Burundi n'abandi barashaka kububamo nibyo mama ndiko ndabarira abantu bakavuga ati mbega none ati yo uzotaha gute bari kubaratubuza ngo nimutaye ngo ningorane ngo nimuje mu Burundi ugasanga ari umuntu ari mu Burundi nyene ariko arakubwira ngo ntutaha none wewe ko ari mu Burundi niko kiwe yo kubuza kutaha nibyo rero nibintu cyari kwareka ko abari mutu tw'uburyarya nibyo rero nibidukiye kuvamwo kandi tukabibwirana atagutinyana mukuri mu bwubaha mu kubaha umuntu ari we wese umugabo tukabwizana ukuri icyo nitwagishika kundakurahiye uzabona ko mu Burundi duca dutangira kubaka iby'Uburundi bwacu kandi mu mwanya muto ugasanga turi mu ituzi
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza radio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Niyonkuru mwiriwe neza
mwiriwe
muri hehe kana Niyonkuru
turi mu cibitabo cya Gombo
murafite ikibazo cy'umviro
turafite cy'umviro
yego
cyumviro no terer bwa mbere nagomba mpanure abantu batumiwe bakavuga ko adashobora kuja mu biganiro mu migenzo y'ikirundi nta muntu ashobora kugira ati nuze turafite icyo tugomba kukubwira bwe ngo sinza mugatarumva icyo kintu bamutumiye gicari icyo ni ukuvuga icyo n'ingorane ikomeye cyane iyo umuntu yatumiwe arakwiye kugenda kumviza ikintu bamutumye icyari cyo akagira icyo gishikiriza muga yacu bumvise akagiga yacu bumvise rero turiko tuhanura abantu barose ubutumire nibagende bumvirize batagendeho nyabafise ikindi kintu boba bikeka uhava bavuga ko bagatinya twogenda bavamenya ibyo iwacu ikintu cya mbere nobanza nkababwira igira kabiri nacyo twobwira abo banye politiki baza bagiye mu biganiro bagende bagiye guserukira abarundi ntibagende ku gatwe kabo bagomba ko ibyiyumviro byabo cyangwa inyungu zabo arizo zija imbere bazibaraba inyungu z'abantu benshi kugira ngo kumvura igihugu cyacu kirushize kugenda neza bisigaye nabyo twobwira impunzi impunzi zahunze mu Burundi n'amahoro mu cibitoke ndetse n'igihugu cyose n'amahoro ariko rero hariho abanyepolitiki bamwe bagira inkinzo abantu bakababwira ati nimuhunge kugira ngo baronke ikintu kanaka twabwira rero yuko abagiye muri ibyo biganiro bofasha kugira ngo kumbure inyungu za benshi zije imbere abo n'abagomba bavuga ati jewe ntabonetse nze kuvuga ikintu kanaka nta mahoro aboneka mu gihugu navuga nti nikwihenda ni ikintu nterena nari mfise
murakoze niyo nkuru leka madame Alice zamukonagire icavuze kuvyo mushikirije ni ibintu asanu washikirije mukanya gatoyi cyane gose ivyimubiro washikirije bisani byamaze kuyagwa
ego cyayazwe gose kandi kuri abantu bose bashikirije jamugira mwumvise yuko kandi bose numvise ari abantu bari nka Burundi kandi bose numvise ko bavuga bimwe bavuga bati mushiri imbere imwe z'abanyagizi mushiri imbere ibintu byanyu bwite ibyo ni ibintu bihambaye cyane baranahanura uwo wese yaba yararonse ubutumwa yuko yokwitaba icyo ndabongera ko nuko tuzokwitaba kandi tujye twitabe kandi twitabe dushaka yuko tuvaho duhijije kuganira kuko ibibazo nkuko twabivuze ni ibibazo bito cyane bishobora kuza dutoreye umuti mu mwanya muto cyane nawe umugabo ubwo niwe wavuga ati abayobaza yuko bataje ngo ari bo bavuga ngo bashobora kuganira kuri ikintu kwihenda igahazogera igihe abarundi bavuga bati reka tubareke umuti bakanse niba dye ko bazobigiye nk'uko ruhanga nk'uko abanyamahanga bariko baradufasha bageze ahantu twabatirije turarushe reka tubahe iminsi cumi n'ibiri bicare nibatubirabaraba ibiganiro bya nyuma hazogera igihe n'abandi bavuga bati ubu rero turarushe reka turabimbire abarundi dukore abari mu Burundi icare dukore ibyo dushobora guhambya ibigaye tubyihorere uzokumva ko ashaka uburundi bwiwe azotahuka uzokumva ko agenewe kuba hanze yibere hanze amahoro mugabo ntihagire ikindi kintu gishobora gusamaza abarundi nukuri umuntu atavuga mu biganiro yiyumvira gutyo kandi avuga ati ko batubwiye ko ari raundi ya nyuma tukavayo tudatoyinisha tudatanze umuti w'ingorane ziriho tudatanze icokorwa kugira ngo abarundi bashobore gutekanirwa ni byanyuma umwe kaducagenda abungurundi hamatwa kuvuga bashaka kubaka bubake abashaka gusambura bagerageze bwana aho bazo kwitura bagasanga ariko baribuna kuko abarundi urabona ko nyumvi by'abantu bose bafashe ijambo ukuri nuko abarundi maze guhaguruka bavuga bati nimutore umuti ndakuri umuti naho nimuje tubuza kubana yatse tubarandaranye nibaze ko tutarikora ngo kugira tuzabaje muri ibyo biganiro tukamenya yuko vuna hageze kudutura umuti wa nyuma kuko birashoboka.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko mabandanya kumviriza iradio Ijwi rya Amerika turi kumwe na Emmanuel muri neza. Muri he Emmanuel?
Ndengoza.
Yego, izina ry'ikirundi ninde?
Irenganya.
Irenganya. Murafite ikibazo cy'imvuro?
Yego, twemfite cy'imvuro. Nkuko nagomye numva bagenzi banze basikiriza. Naje nta kindi nshaka gushikiriza. Nshaka kuvuga yuko hari ikintu twamaze guhinyura twebwe abanyagihugu bato bato. Abanyepolitiki rimwe rimwe tusanga. Babona ko kudushira ibitutu mu maso kandi ibintu biba biboneka baragenda bakagenda kuganira bagashyira inyungu zabo imbere. Twasaba yuko rero nk'uko bavuga yuko baserukira abanyagihugu bagende bashyira inyungu z'abanyagihugu imbere kuko natwega abanyagihugu bato bato iyo mu gihugu bitagenda neza reka tuhasigara inzara. Nk'ubu nta munyepolitike usanga ari inzara, reka twa abanyagihugu bato bato turarara inzara kubera biba kuko no batumvikana. Rero nosaba yuko wari we wese bayo ko yogenda kikaba hanyuma gani bakatumvira kivongo frema kuko abenyeje habi inzara na tutuci ya brand bakwiye kugenda bakumvikana kugira natwe amahoro. Hari ikintu nacho umutumire ari karavuga cyo guhunguka urya amahoro y'umuntu aba mu mutima nkuko nawe nyine yari yahunze ubu akaba yagarutse mu gihugu nuko n'ubundi azobigira ariko akiri hariye baramubwira ati ibintu ntibigenda neza ntibigenda neza mugabo yaraza nishikira mu gihugu kubera umutima wiwe umva yumvise amaraza araraba asanga bimeze neza n'abandi rero bazoza bukebuke nuko nyine bazobibona yuko amahoro ahari mu Burundi.
Murakoze Emmanuel Ntirenganya, icyumviro cha Emmanuel Ntirenganya ni icyumviro cyashikirijwe n'abandi imbere kandi Madame Alice Nzomukunda asanu washikirije ika icyo avuga kuri ibyo by'umuyoboro byose. Ariko mu gusozera Madame Alice Nzomukunda nashaka mu terakamo eka abafasoni bose aho bari hose mu Burundi eka mwibutsa cyane cyane n'uruhara rwabo ruhambaye ikintu ijwi boshira hamwe kugira ngo abajijure abandi banyapolitike mu Burundi nk'uko twumvise bamaze igihe kirenga umwaka batarashobora gupfundika amasezerano y'amahoro akamu eka bo abafasoni ujijura abanyapolitike gute.
Ikintu abafasoni bokora nk'uko abafasoni bisanze abantu bavumbatira amahoro abafasoni bisanze abantu bakurya nibo bantu bakunda no gutatura amatasi n'abantu bakunda kwizihiza mu nzira n'abantu badakunda induru badakunda inkoreka nigeye ko abadamu rero bageza muri iyo nama nk'abafashe n'ibyukuri nigera yuko nacyo mubasaba igihe se tugiye turi mu nama bazoguma bahagarara bavuga bati ibibazo bihari n'ibibazo bishobora gutora umuti ngo imuve ngaha mutabitoreye uyu muti gira iki kibazo kirusha gutora umuti na mucumvikano mugikure mu nzira kirusha gutora umuti na mucumvikano mugikure mu nzira. Niba be babandi bavuga bati bitagenze ukuntu mwemere bitagenze ukuntu mwemere niba aza muri iyo nzira aza yatakaje ibanga ry'operation niko niba babafashe by'ukuri bashaka gufasha igihugu bazobera emera abo bagabo n'abashinga ntahe bababwire bati ibi bibazo biri mu Burundi murashaka gutorera umuti nimuhaguruke ngakinisha bakurikirana ku buryo tuzova ngahagejeje gutura umuti nicyo kintu nkuru bakafashe n'ibintu basaba bahabagurishiriza bavuga ati mubwizanye ukuri hanyuma mutuze nta na kimwe kibashoboka mwese mushaka mukunda abahungu bishashoboka kandi nanjye nakwiye ko ariko bazabigenza.
Madame Alice Nzomukunda turabashimiye cyane gose ku kanya mwatoye kugira ngo tuganire mwashikirije hambaye cyane gose eka mwadushikirije n'ibintu mwifuza ko abarundi muri rusangi abazoja muri ibyo biganiro byose bopfunika kugira ngo abarundi bashore kuruhuka turashimiye n'abanywanyi bi radio ijwi ry'Amerika bose baduteye akamu bagashikiriza ibyimviro byabo eka n'impanuro cyane cyane batanze turashimiye engineer Justin yadufashije muri iki kiganiro tukadushimiye kandi na Innocent yadufashije kugiranya iki kiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese turashimiye namwe mwese mwaduteze amatwi.